Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu y'ubumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Mwiriwe cyangwa mwaramutse cyuti namwe bakunze b'ikiganiro yaga, kaze mu kiganiro cyacu kugira icyo rwegerana n'umunani. Kiganiro cy'amashyirahamwe Alerte Internationale Pole Institute na Internews yishinze gutorera inyishyu ikiza COVID-19 mu karere k'ibihugu by'ibiyaga binini ariyo Congo, u Rwanda, u Burundi, Uganda hamwe na Tanzania. Kuri micro ni Pascal Ndayishimiye. Yaga yacu tuyihere kuri ano makuru yo mu rusenda, aho umugwi w'igihugu CNR wamenyesheje guhera mu mpera z'indwi iheze ko ariko harategurwa igikorwa cyo guhungura ku bushake impunzi z'ibyifuza. Ibyo bikaba bikozwe inyuma yaho abatari bake bariko baraja muri transit ya Kavimvira kugira biyandikishe baje mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Izandre Bizimana.
Ni nyuma yaho CNR na HCR bumviye ko impunzi zimwe zimwe zafashe ingingo yo kugenda ibuvira mu kigo cyo kwakira impunzi mu ntumbero yo kugira ngo banyarukirizwe ico gikorwa cyo gusubizwa iwabo, yakubahwa umushinga na Didier Numbi wa Numbi ahagarariye ishami rya leta rijejwe impunzi CNR kandi impunzi z'abarundi ya Rusenda. Vuga ko HCR yasavye abo bifuza guhunguka kurindira ati harategekanijwe yandikwa ryabo hanyuma bagahungurwa bavuye mu kambi nyene. Mwomenya ko hampande y'abagenda aho ibuvira gusaba guhungurwa ku nguvu hari n'abandi banyura mu mazi bakajabuka bidaciye mu mategeko. Uwo murongozi nyene akamenyesha ko uwo byoshika akagira ikibazo ko atoza kugorana. Va mu kambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda, Alexandre Bizimana ku kiganiro yaga.
Iminsi 40 irarumanye abasanzwe bafasha mu gutanga amazi mu karere k'ubuvuzi ka Katanga na Marindi badakora. Ivyo ngo nukutaronswa agashiruka bute kabo. Ivyo bigatuma abanyagihugu bahura n'indwara zifatiye ku isuku rike kubera amazi atakironka abayasukura. Inkuru ya Mihari Korodonchi minju rya Alexandre Bizimana.
Uwuserukira abo baremesha kiyago umushinga ntahe Asende Bushiri yatumenyesheje ko uko kuva ku bikogwa kwibonekeje guhera ku igenekerezo rya 2020 Kigarama umwaka urangiye kubura kw'agashahara kabo kaba arico kibazo nyamukuru. Ibikoresho byose nk'ibyo gukaraba iminwe, intebe, amameza n'ibindi bikaba byasigaye bibikijwe ku ivuriro. Uwo mushinga ntahe arasaba ubushikiranganje bw'amagara y'abantu BCZDS na MSF ko bobaha agashahara kabo maze bakaga ruka ku mirimo. Ukudakora kw'ibikoresho byo gukaraba iminwe gutuma abanyagihugu bo muri ubwo burere bw'ubuvuzi bagira kwitwararika na cyane cyane muri iki gihe cy'indwara y'icaduka. Ni inkuru ya Mihari Korodonchi Averti mwayisomewe mu Kirundi nanje Alexandre Bizimana.
Ibikorwa byo kunagura umuhora wo kuvomera ibiterwa mu kiyaya cya Rusizi byaratanguye kuri uno wa mbere igenekerezo rya mbere Ruhuhuma mu gisagara cya Sange. Urunani rw'amakoperative y'abarimyi ikadi akaba ari go ruriko rukora icyo gikorwa ku mfashanyo ya Monisco. Uwo muhora ukaba uzofasha kuvomera ibiterwa bitandukanye nk'umuceri, ibijumbu, ibiharage, ibigori hamwe n'imboga. Ugwaruka gwavuye mu mwingwe igwana ukaba nago ruri muri ico gikorwa nkuko byavuzwe na Amani Mupe Christipe.
Umugambi n'umugambi wazanwe n'aba basange bafatikanye n'abasubije mu buzima busanzwe. Umugambi ujyanwe no kubaka hamwe no gusanura uruhome rw'urugomero rutwara amazi mu mirima y'imiceri hamwe no kusibura muri iki gihe cy'imvura iba yawuzibiye n'ivyondo. Intumbero nyamukuru ni ukwereka yuko abasanzwe babasange ko abigeze kwitwaza inkoho bagasubiza mu buzima busanzwe ko atari babi, ko abantu bashoboye gufasha mu iterambere ry'igisagara cya Sange. Nk'akazi kariko karakogwa n'akazi kazotuma haboneka umwimbu mwinshi w'umuceri twaragerageje kubacanga kuko abasubije mu buzima busanzwe sibo biraba gusa, ko arashyizemo abandi babasange abama batishoboye ikahamwe n'urwaruka ngahasange.
Mu kurangiza turangirize kuri ano makuru yo mu rusenda, aho ishyirahamwe Caritas Goma na Kofase byatangije kuri uno wa kabiri igenekerezo rya kabiri Ruhuhuma inyigisho ku basanzwe babafasha mu bikorwa byabo. Izo nyigisho zikaba zijyanye no kunwanisha hamwe n'intumbero nyezina y'umugambi Edifame hamwe n'ibijyanye no gukinga amabi afatiye ku gitsina. aba ni bamwe mubayaze na mugenzi wacu Samuel Niyukuri.
Zinyigisho turiko turahabwa uno munsi inyigisho zijanye n'ibijanye na no kugira contrat social kuvuga ni imyumvikano y'ibyiyumviro byacu bivanye n'ingorane dufise ngaha mu kibano hama kandi twebwe ngiye tukaca tuzitorera inyisho
cyuti namwe bakunzi aha niho yaga yacu uno munsi irangiriye mwayiteguriwe na Hassan Shabani hamwe na Marisha Rene ninahazwe kubahagarikize bwa Emmanuel Ntirampeba naho kuri mikro yari Pascal Ndayishimiye ndababwire nti naho ubutaha